VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Kuri Amerika isamina ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwirewe nchuti mwese muduteza amatwi mu Burundi mu Rwanda n'ahandi hose ku isi tubifurije umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka
indundi.com
CLM Entertainment
Yo Six Saga Saga Jah Rasta Bless Boulevard Star Music Introduce Patrick Patio Eric Pro Happy New Year Yeah Yeah
Muse du Jambe Muse du Gine Twiggy Numna Kamusha Shabonane
Come on
Muse du Jambe Muse du Gine Twiggy Numna Kamusha Shabonane
Yeah
Johnny du Chese Johnny du Imbe Du Shereke
Shima mana kubona tukere bazima nitushime dutambe tujyoherwe abakuze n'abato nimuze ufisa kayoga ufisa gasoda nimuze dusangire
that's why
dutambe tujyoherwe
nibonane
ufisa kayoga ufisa gasoda nimuze dusangire
all right
dutambe tujyoherwe
nibonane muze dutambe muze tujine
tujine
twiginuma kamushasha bonane
Kere bazima nitushime dutambe tujyoherwe abakuze n'abato nimuze ufisa kayoga ufisa gasoda nimuze dusangire
that's why
dutambe tujyoherwe
nibonane
ufisa kayoga ufisa gasoda nimuze dusangire
all right
dutambe tujyoherwe
nibonane muze dutambe muze tujine
tujine
twiginuma kamushasha bonane
come on
muze dutambe
Muziki tucheze Leo hakuna kulala Kucheza mpaka kuche Kucheza mpaka kesho
Asma
Siku kuya furaha Shangwe na vikere kere Leta vinywaji tunywe Leta chakula tule Piga muziki tucheze Leo hakuna kulala Kucheza mpaka kuche Kucheza mpaka kesho
Muze tutambe Muze tukine
Kurakushima mana kubona tukere bazima nitushime dutambe tujyoherwe abakuze n'abato nimuze ufisa kayoga ufisa gasoda nimuze dusangire
that's why
dutambe tujyoherwe
nibonane
ufisa kayoga ufisa gasoda nimuze dusangire
all right
dutambe tujyoherwe
nibonane muze dutambe muze tujine
tujine
twiginuma kamushasha bonane
come on
muze dutambe muze tujine twiginuma kamushasha bonane
yeah
joni tucheze joni tuimbe
tuimbe
tusherekee mwaka mpya bonane joni tucheze joni tuimbe tusherekee
Kukuya furaha Shangwe na vikere kere Leta vinywaji tunywe Leta chakula tule Pika muziki tucheze Leo hakuna kulala Nikucheza mpaka
mpaka kesho.
Asma.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwaka mushasha mwiza. Uyo yari Patrick Pagio, umwe mu baririmbyi b'Abarundi, akaba ari kandi umuririmbyi akorana n'ishyirahamwe indundi.com, ishyirahamwe dukorana neza ridushikiriza ibiko bijyanye n'indirimbo z'abaririmbyi b'Abarundi n'Abanyarwanda n'abandi bo mu karere k'ibiyaga binini. Turabifurije rero umwaka mwiza w'2017 muri studio Indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni umunsi wa mbere w'umwaka w'2017, tugiye kongera tubahakanya urubuga mwifurize inshuti n'abagenzi umwaka mushasha mwiza. Twongere tuyage ku migambi n'ivyizigiro mufitiye uyu mwaka mushasha. Kaze mwese rero mukanya muri uyu mwanya mu kiganiro muri Sanga kuri radio yanyu. Nimero mushaka kutwandikira ko ubutumwa bugufi tukaba telefona cyangwa mukadutelefona ko tukongera tukaba telefona ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3. Ndasubiramo inimero mushobora kuhamagara muri aka kanya mu kiganiro muri Sanga mugashikiriza ubutumire no kwifuriza umwaka mwiza inshuti n'abagenzi ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3. Reka rero tuje ku murongo wacu abanywanyi n'abakunzi bira dijwi rya Amerika benshi cyane batangiye kuduhamagara kugira ngo bifurize umwaka mwiza inshuti n'abagenzi. Duhere kuri Idelphonse, turi kumwe?
Yego, muri kumwe. Umwaka mushya muhire.
Umwaka mushasha Idelphonse, duhamagaye uri?
Ndi Kigali mu Rwanda, mu murenge wa Kimihurura mu kagari ka Rugano.
Mwahimbaje umwaka mushasha mute?
Umwaka mushya hano byari ibintu byiza cyane, nubwo sanze abantu benshi batifashe neza mu mupfuka, ariko mu by'ukuri wari umwaka nanone tugomba kwishimira kuko twongeye gushoborwa n'Imana kuba tukiriho. Urifuza rero kwifuriza umwaka mwiza
bande?
Zimwe mu nshuti zanjye, ndahera cyane cyane kuri Shemusa ari aho ngaho Washington DC, n'umugabo we Shehe n'abana. Ndasuhuza kandi nifuza umwaka mushya muhire Bizimana Vizete n'abantu bari mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Gashora, mu kagari ka Mwendo, Kabagwira, Otazi, Mujyarugamba, Isayezi Frederic na Madamu. Ndifuriza none umwaka mwiza w'amahoro n'isida, Sinabaraga Francois bari Nyamagabe, umwe ari mu murenge wa Mbazindi Kaduha, hari n'abari mu Ruhango mu karere ka Ruhango nyine mu murenge wa Kabagari, harimo Fodo, hakabamo na papa we. Ndifuriza kandi umwaka mwiza na Kitimana Matiasi, Diane Mukawera na Amoni na Madamu, ndetse na Dr. David Kamugundi na yari Kibagabaga, na Dr. Albert na Madamu wari Kicukiro. Ndifuriza umwaka mushya muhire kandi Abanyarwanda bose baba hanze, bari muri Congo RDC, Kinshasa, bari Zimbabwe, Zambia, bari za Belgique, France. Rwose bazagira umwaka mushya muhire kandi ntibajye abanyamakuru by'umwihariko ba VOA Kirundi n'Ikinyarwanda, mwabanye neza n'Abanyarwanda hamwe n'Abarundi muri aka karere.
Urakoze cyane rwose Defense,
abanyamakuru ba Frederic n'uyu munyamakuru dukunda cyane
Fatuma Kalala Limasi. Fatuma Kalala arakumva kandi nawe nyene yadugije kuboko
cyane kandi rwose turabakunda cyane. Umwaka mushya muri 2017.
Urakoze cyane Defense. Ego, reka duhakanya n'abandi tuje ku murongo twakire Albert mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Amahoro y'Imana Albert, uri he?
Ezo ke sangi ndi mama ihururi ni mugamba.
Mwahimbaje mutumwaka mushasha.
Asani boro boro nyene bitsiro ndizo byadutu bukene bukene twimbaje bukene byinshi mugandi bukoro buhoro.
Ivyizigiro none ufise uyu mwaka ufite uyu mwaka nibi?
Ashivyizigiro no kuri ndaberekeza ku mana yo kiruta byose. Atadaberekeza no kubategetse mu Burundi guhindura ibintu kugira turaye kubiciro bigabanuka tukabandanya kubaho mu buzima bwacu bwa minsi yose.
Ngaho rero Tasha, inshuti n'abagenzi mu kanya gato cyane, turi ku murongo n'abandi benshi.
Ego, nagomba ntaseje abanze cyane, abanze kuzina rya majorite y'agasazira n'iko banzi ko. Ego, nagire ntase mushikanje yitwa Ntihazwe na Dine. Aba mu cibitoki n'umufasha wiwe. Nkaca ntasha n'ubundi ari Bujumbura, Iradukunda Roberic yiga kuri kaminuza, ni mukuru wanje na wene. Nkaca ntasha na niyo mukunzi yemewe, ni muri umunanje ari mu ntara ya Makamba. Na witwa Jivenare bibana nyene mukuru wanje. Nkaca ntasha n'abandi hata mpani misuko mu byarangiye ahora agwaye. Hata ntasha n'abantu bose banzi kuri iryo banzi bose.
Okay, urakoze cyane Albert. Reka
tunibage na umenyesha makuru wo kwicwa rya Amerika.
Urakoze cyane gose Albert.
Nkaca ntera n'akamo abategetsi ba leta y'u Burundi muri uno mwaka mushasha baze bahindura ibintu, n'ukuri tubibone duhereye ku mukuru wacu Petero Nkurunziza nyine icubahiro.
Urakoze cyane gose Albert. Tuje ku murongo kandi twakire Alexi. Alexi, umwaka mushasha mwiza.
Umwaka muhire kuri bwa radio y'u Amerika.
Urakoze cyane. Uri hehe Alexi?
Yemvuka muri komine Mutambo, intara ya Bujumbura Rirare. Ariko ntabwo ndi mu Burundi. Ariko rero ijwi rya Amerika twabanye namwe mu biganiro mwagiye mudushikiriza umwaka wose. Noneho byaratunezeye, mukamuduhaye n'akaryo ko gutasha abacu twe tutari mu Burundi. Turabashimiye cyane, rero sinzi ko mwaduha akanya.
Ego, ko duga ku ijambo.
Noneho ntambwiye kwifuriza umwaka mushasha mama wanje ari muri komine Mutambo, Mani Yakeza Josephine. Ndatangiye ndayikeza Marie Crine. Tuvukana bose muri komine Mutambo, aho bita mu Maranza mu Rutovu, baca biyumva. Ndataje kugira kandi umukunzi wanje nkunda cyane, Imana Ishimwe na Dine, ari muri komine Burambi. Ndataje umugenzi wanje yitwa Sengiyumva Daniel, akora muri Hotel Bonheur do Ntahangwa i Bujumbura. Umwaka mushasha abagenzi bose twiganye ku ishuri Epe Gitanga muri komine Burambi. Arikindiye muri komine Mutambo kuri lise kominale Rutovu, baca biyumva. Umwaka mushasha kuri Muyomba wanje directeur iwo ngaho nyene kuri ku ishuri ryo mu Rutovu muri komine Mutambo.
Ego
Anita, Arisi, Olivier, Oziasi, Leonidasi, benshi tiganye bose babyaranje bose, ndabifurije umwaka mushasha kuri Radio Ijwi ry'Amerika.
Turakumva.
Umwaka mushasha umugenzi wanje ari muri Uganda, uwo bita Nduwamungu Jonas, hari uwo bita Fabien, hari uwo bita Ndayikengurukiye Elisa, ndababwira umwaka muhire, uwo bita Claude Ndayishimiye, uwo bitwa Japhet, abo twiganye bose bari muri komine Burambi umwaka mushasha. Umwaka mushasha abakozi b'Ijwi ry'Amerika, mwaratubanye, mwarabanye natwe.
None ivyizigiro ufise n'ibihe muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi?
Nizeye ko uzaba umwaka mwiza w'amahoro n'ubuki, n'ukuri kuko turawunyotegushije, tumerewe neza, umuntu ari muzima.
Reka turindire turabe, ariko turabifurije kabisa umwaka mwiza n'ibyizigiro byinshi byiza ku banyu no mu byanyu. Murakoze cyane gose. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Uno munsi tugiye kongera tubahe akanya mwifuriza umwaka mwiza inshuti n'abagenzi. Muri studio Indwi i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka, mbandanyije kubifuriza umwaka mwiza. Get it.
shasha tuje twihindure ibicumuro twakoze imana tubabarire ntabasinzi nari mfise ariko naracumuye abona kore nabi nashaka mubabarire ndabasabye imbabazi mwese ihakiri kare ntabwo nari umwijanja ariko ndabakunda ntabwo nabaye byose nashosa nk'ipfunda
nawe ugizaga kananirwa n'umurizo
manera kunta kwizina rya gazi njya mu njya mutima mweranda
nawe ugizaga kananirwa n'umurizo
ubwa mbe na mbere mubwire bonane nziza facebook friends thank you kuno mwese mwiza kuri uyu mwaka imana ibahezagire uyu n'umwaka mushasha tuje twihindure ibicumuro twakoze
radio ijwi rya amerika isamiraniri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwaka mushasha muhire ku banyu no mu byanyu ni Oriane itangisha kano kuri Radio Ijwi rya Amerika tuko turabaha akanya kandi kanya nkuko tumaze imisi tubikora mwifurize umwaka mushasha mwiza inshuti n'abagenzi nimero mushaka kuduhamagara ko ni 1 202 441 9931 ndasubiramwo 1 202 441 9931 tuje ku murongo twakira abandi banywanyi biradijwe rya Amerika turi kumwe na Kasim. Kasim, umwaka mwiza. Allo Kasim?
Allo, umwaka mwiza.
Umwaka mwiza Kasim, uduhamagaye uri he?
Nde mu Burundi mu gisagara cha Bujumbura.
Mhm. Wifurije umwaka mushasha mwiza abande.
Yego, reka mpere kuri wowe nyene umpaye akanya.
Urakoze cyane.
Ego me nkakwifuriza kugira amagara meza no n'umutekano ngira ngo ibisigaye byose bica Imana ica ibyuhirira.
Amen, amen.
Ego, ibyo nibyo nifurije na Fatuma ari masikarara.
Arakumva cyane.
Yanyakiriye. Nibyo nifurije abamenyeshamakuru bose b'Ijwi rya Amerika batubaye hafi mu ngorane twaciyemwo mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nkaca nsimbira mu muryango mvukamo nawe abavyeyi banje abo tuvukana bose nkabifuriza amagara meza ibisigaye Imana irabaronsa. Ibyo nibyo nifuriza abarundi bose baba abari mu Burundi cyangwa abari mu mahanga abagiye ba kumva z'umutekano muke bari bafise cyangwa abavuze bakireka twiyunguze tuje imbere turaba ingene bimeze abo bose nkabifuriza umwaka mwiza umwaka w'amagara meza n'umutekano ibisigaye Imana ikuhirira. Hanyuma nibyo nifuriza kandi abari mu mabohero atandukanye mu Burundi nabo nyine nkabifuriza kuzovayo amahoro. Nkababwira nti mugumane umwizero ibisigaye Imana muyisaba abacumuye basaba ikigongwe abarenganywa bihangana basenga ibisigaye nabyo nane ira ikababa hafi.
Urakoze cyane Kasime. None
hanyuma umwizero nawo nkuko wamibibaza n'abandi nagira nsaba Imana nti idufashe iduhe amahoro mu Burundi na cyane cyane iduhe umwumvikano ikure mu mitima y'Abarundi bamwe bamwe basize mutima y'ubunyamaswa na cyane cyane ku bwicanyi buba bwabaye mu 2015 n'umwaka twaraye turangije ndetse no mu ntango z'uyu turimwo naho nyene uwo mushikiranganji twabuze tutanka ariko nkavuga nti Imana imwakire mu bwami bwayo nkahoza n'umuryango wiwe n'igihugu cy'u Burundi cyabuze nibaza kwatijwe n'abanyamahanga novuga nti ngira ngo boba ari Abarundi nkasaba rero Imana ko yoduha ko muri uyu mwaka yoduha umutima wo gukundana hagati yacu Abarundi ikongera ikadufasha gusubiza hamwe kandi ibyo ndabisabye ngira ngo n'undi murundi wese nibyo yipfuza nasabira amahoro igihugu cyacu muri uyu mwaka kutwobaho tutekanye
dufite
amahoro mu mutima
ibisigaye
Imana izoheza ibiduhe mugabo icyo jewe nosaba nifise umwizero ko ibinda yisabye ibyo bikora hanyuma abana b'u Burundi natwe tukagira umutekano.
Urakoze cyane Kasim, urakoze umwaka mushasha mwiza. Reka rero twakire na Dominique ku murongo. Dominique uranyumva?
Uye mahoro neza.
Umwaka mwiza Dominique.
Yego tusangire twese.
Duhamagaye uri he?
Ndenda bahamagaye ndi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi.
Mwahimbaje umwaka mushasha muhire mute.
Mwaka mushasha nyine twawuhimbaje uko nyine hari gusenga abandi banyamuhira nyine ubona ko n'umwaka ugoye cyane urimo ubukene bwinshi. Yego urangiye twifuza ko umwaka ugiye kuza 2019 ko utube umwaka mwiza. Mwaka w'amahoro kuko icya mbere na mbere twashima ni uko dushimira Imana yadushikanye kuri iyi saha kuko ntibyari byoroshye ariko yaraturimbitse na kuri uyu munsi.
Imana ishimwe. None wifuriza umwaka mushasha muhire nde mu muryango canke mu bagenzi?
Icya mbere na mbere ndaje gushimira mwebwe mwambaye umurongo kugira ngo tujye kwifuriza umwaka mushya abantu bose, hanyuma nkabashimira umuryango umubyeyi abatukukana n'ababanyi bose.
Amazina yabo nande none kugira ngo bamenye ko ubifurije umwaka mwiza.
Hariho umubyeyi wanjye yitwa Niyonzima, ari nakaba abo tukukana yitwa Leonidasi, akacaba ababanyi bene wacu reka batubana n'abana bo mu nzu bose, abanyitorera umwaka mwiza abo tukurana ku murimo wo kwigisha. Uranyumva?
Yego turi kumwe.
Bose abanyeshuri bose reka n'abandi bose twahoze tukorana mu ntara ya Bubanza bose twari dufite umwaka mwiza.
Ni byiza cyane.
Tuzewukomeremo tuzewutere umwaka mwiza nyine uzofungi umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Yego abantu bose abari mu mabohero haba abari mu Burundi yo hanze kandi abari mu Burundi bose twifuza ko umwaka mwiza nyine w'ibihumbi bibiri na cumi n'ine.
Ni byiza cyane, ni byiza cyane. None imigambi ufise ni iyihega Dominique mu mwaka mushasha utanguye?
Umwaka mushasha utanguye ibigambi ndawufitemo ni uko mu bikorwa dusanzwe ndimo nkora ni uko nogira intambwe kugira ngo ibikorwa bigende neza kuko byari hanyuma bikaba no ku gihugu nuko nokuturyaruka ukajya mu mwaka mwiza ahari amatati bakaba kumvikana kugira ngo igihugu gisubire gisubire kumera nk'uko cyari kimeze.
Urakoze cyane gose Dominique, umwaka mushasha mwiza kuri wewe no kubanye. Reka tubandanye ku murongo twakire Mbonimpa. Mbonimpa uranyumva?
Yego ndakumva gose.
Umwaka mushasha muhire.
Yego watwese namwe ndabifuriza umwaka mushasha.
Uduhamagaye uri he Dominique? Mbonimpa
ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Duga ku ijambo wifuriza umwaka mushasha mwiza inshuti n'abagenzi.
Ego nagame ntangure kwifuriza umwaka mushasha abamesi makuru bose bibera ati isi ya Amerika.
Urakoze
hama ene pere kumwaka mshasha umuryango wanje uri muri Bujumbura rare Mhm. Ikintu n'abagenzi bari mu gisagara cya Bujumbura. Mhm. Nabandi bose bari mu kindi ntara zitandukanye. Ama nani pore kumwaka mshasha nangore gutemera amenyesha makuru b'abarundi bahunze. Mhm. Abwira ati mugira umwaka mushasha imana ibane namwe ukuntu mwatubaye hafi n'ingorane mwari mwagiye muracamo kuva mu 2015 2016 mwagumye hafi mutubeshwa ibintu biriko biragenda nayifurika umwaka mushasha usobemwo w'amatano w'ubuki
murakoze cyane rwose
manongiye nifurika umwaka mushasha nyene impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bitandukanye ndababwira ati ni mureme ibintu byose bizohinduka imana niyo nkuru amanongere atanongera nkavuga ati umwaka w'2017 bifotayo ko watandukana utosa n'indi myaka yagiye ihera kubere mu 2015 abaye mu 2016 yabaye imyaka y'amaraso abantu bagiye bapfa ari benshi bicwa abandi banyurutswa tamenye irengero ryabo tukasaba yuko imana yadufasha muri mwaka bigahinduka nkanongera nkashimira aro
yego turakumva
nongera nkasaba abantu bamwe mwe nk'abantu yego niba ku by'abarundi kubintu byahagarara bakaraba bakumvikana kugira ngo ibintu bihagarare biriko biraba ubwitenge buriko buraba umwaka usube wo guhindura kuri bose bahindure imitima n'abari bafite imitima igoye barabe bahindure ibintu bihinduke
urakoze cyane gose Mbonima Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington ego Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya twakira ku murongo abanywani abakunzi bi Radijwi rya Amerika bifuriza umwaka mwiza inshuti n'abagenzi muduhamagare namwe mushikirize ko gutasha abanyu muri kumwe na Oriane Tangishaka umwaka mushasha w'ibihumbi 2017
Everyone is happy. There we go, we dancing. Take your blessing, dancing. Yeah. Waya, waya, waya. Go down, dance the waya. Waya, waya, waya. Go down, dance the waya.
Leo ni champagne. Leo ni fura. Tucheze sote, tucheze.
Tuseme bonane.
Leo ni champagne. Leo ni fura. Tucheze sote, tucheze.
Tuseme bonane.
Bonane, mwaka mpya na vitu vipya. Mawazo mapya sali mpya bonane. Baronje tusahau ya zama, tuwaze kesho mapema. Yeba, tufurahie, pamoja tusherekee bonane. Turuke, tucheze, tuseme bonane.
Kosa
Mama Julie, leta pombe.
Kamata wako, tucheze bonane. Nungo katupa Mungine mwaka mpya, kamata wako, tucheze bonane. Mungu katupa, mungine mwaka mpya.
Tukunye tulewe, tukunye tucheze.
Tukunye tulewe, tukunye tucheze.
Leo ni shangwe,
leo ni fura.
Tucheze sote tucheze,
tuseme bonane.
Leo ni shangwe,
leo ni fura.
Tucheze sote tucheze.
Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabifurije umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2017 nanje rero ku bwanje mbere ko tubandanya twakira abandi ku murongo reka mfate akanyagato cyane nifurize abagenzi abakunzi biradijwi rya Amerika cyane cyane abo twaganiriye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2016 heze Nifuza rero gufata kana kanya mbanze ntangure ku mpunzi ziri aho ziri hose mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi ziri hagati mu gihugu ndabifurije umwaka mushasha mwiza impunzi z'abarundi z'abanyarwanda z'abanyekongo ziri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nkambi z'impunzi i Lusenda n'ahandi hose muri Kongo. Ndifurije umwaka mushasha mwiza abari Inyarugusu n'Induta muri Tanzania. Ndifurije umwaka mwiza impunzi ziri mu ikambi impunzi na Kivale mu Buganda. Reka nongere nifurize nkuko nabikoze ku munsi wa gatanu ariko akanyakambanye gake. Ndashimiye cyane nivuye inyuma abantu bose bemeye kwitaba ubutumire mu biganiro byose bya muri isanga nateramije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri benshi cyane, sino badondagura amazina n'inzego murimwo. Ndashimiye nifuriza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abari muri inzego za politike, ubutungane, umutekano, mwitavye ubutumire mu biganiro vya muri sanga nateramije ku munsi wa mbere aho novuga abari mu nzego zose zerekeye politike haba muri leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo. Ndabifurije umwaka mushasha mwiza. Ndashimiye kandi nifuriza umwaka mushasha wa 2017 mwiza abari mu nzego ziharanira ineza y'ugwaruka. Mwitabiriye ubutumire mu biganiro nateramije ku munsi wa kabiri. Buri munsi wa kabiri ndashimiye kandi nifuriza umwaka mushasha mwiza abari mu nzego zerekeye amagara y'abantu muribuka muri yizi. Ndabashimiye cyane gose. Naravuganye n'abaganga benshi cyane mu mavuriro muri leta. Mwarafashije cyane gose abarundi gusobanukirwa, abarundi n'abanyarwanda gusobanukirwa indwara zitandukanye n'ibindi byose bijanye n'amagara y'abantu. Ndabashimiye. Ndashimiye kandi nifuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abatwaganiriye mu kiganiro muri isanga cyo ku minsi ya kane aho twaganira ku bijanye n'agateka ka muntu, iterambere, ubuzima bwa minsi yose. Mwarafashije abatari bake namwe ku kuronka umuco ku bibazo byinshi bitandukanye byerekeye agateka kazi na muntu ko mu biyaga binini. Ndabashimiye. Ndashimiye kandi nifuriza umwaka mushasha mwiza abakenyezi bose, amashirahamwe y'abakenyezi n'abari mu nzego ziharanira ineza y'abakenyezi bitavye ibiganiro muri isanga nateramije. Mwakoze ibikora inka, muterera ku bintu byinshi byafashije guteza imbere ubuzima bw'abakobwa, abigeme n'abakenyezi amamiliyoni n'amamiliyoni ngaho mu karere k'ibiyaga binini n'ahandi. Ndashimiye abahinga b'abarundi n'abanyarwanda baba mu mahanga twagiranye ibiganiro bya muri sanga n'ibindi bisanzwe ku bibazo bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini aho muri hose Iburaya, muri Amerika, muri Australia, ariho hose muri abo twavuganye mwese ku gati kanje Oriane itanga ishaka. Ndabashimiye cyane gose. Muzogire umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri n'indwi w'amagara n'umunezero n'ibindi byiza byose mwifuza muri uyu mwaka. Ndabibifurije. Ndabashimira kandi nizera ko muzokongera mukitaba ubutumire mu biganiro vy'iradijwe rya Amerika muri uyu mwaka. Ndabashimiye cyane gose. Ndabifuriza umwaka mushasha muhire.
Happy New Year, Warundi shangilia. Mwaka wa uta, mwaka wa mapesa, mwaka wa maende leo. Unakule mambo sawa 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 sawa, ni mwaka wa mafanikio.
Mama batoto nataka sipere, mama batoto sinatapukare. Usiokope sheri leo ni bonane, vimba, dunda, likustare.
Banda nije kwifuriza umwaka mushasha muhire ku murongo. Turazi ko Pasteur Delphin w'ikanisa ya Maranata munyakabiga ariko aratwumviriza. Turakwifurije umwaka mushasha muhire. Turabandanya twifuriza inshuti n'abagenzi umwaka mushasha muhire. Mubandanye muhamagara ku murongo, turabakira uko dushoboye kose. Turazi ko dufite benshi. Tubibutsa ka nimero ni 1-202-441-931.
Cheche Afro Music, le leader charismatique, Mukaya FM, Chef Pato, si tu sens ta mobile, je confirme. Jam Jam Jamoule, l'ambassadeur de tous les ambassadeurs.
Amiri Pro, le producteur le plus propre. Oumbe de Bruxelles, ouais, l'homme qui a sauté l'égoïsme. Oka, hey, Mangeki Bamba, les grands pianistes de la capitale. Héritier Babato, la force tranquille. Nakei, go, allez, Kilama Bonane, allez, Kabondo Bonane, allez, Kamenge Bonane, hey, Kibeka Bonane, Abonane, 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 allez, oui,
Bazana Tagasipe, Baba Batota Sina Tabukare, Usio Kofe, Sheri Leoni Bonane, Bimba, Dunda, Likustare,
Leoni Fakache, Sara Figa Santouche.
Mambo bam bam, coupe coupe qui bam bam. Mambo bam bam, coupe coupe qui bam bam.
Leo ni chame, Leo ni fura. Tu chese sote, tu chese. Tu seme bonane. Leo ni chame, Leo ni fura. Tu chese sote, tu chese. Tu seme bonane.
Ça c'est Mr. Champagne, le ringa wesh wesh. C'est ma cota carrera comme un bonze cabata cabata da fun. Sende, 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 sende.
Tchè Afro Music, le leader charismatique. Mukaya FM, chef patron. Si tu sens ta mobile, je confirme.
Radio Ijwi rya Amerika, umwaka mushasha muhire kuri mwese muduteze amatwi. Turi ko turakira abanywanyi bi Radio Ijwi rya Amerika, bakunzi bi Radio Ijwi rya Amerika ku murongo, bifuriza babo umwaka mushasha muhire. Reka dutangurire kandi tubandanye kuri Jean Damascene. Mwiriwe neza Jean Damas, uranyumva? Allo Jean Damas, Jean Damas akaro aga telefone karamugoye. Reka tubandanye twakire Bernard. Bernard, uranyumva? Umwaka mushasha muhire. Duzijwi Bernard, duzijwi. Ego Bernard, duhamagaye urihe? Urifuriza umwaka mushasha muhire bande?
I'm going to go to the house. Nifuza umwaka mushasha Leverie ari muri Tanzania. Umwaka mushasha Kwizera Anastasi bari mu Kayanza, Nobita Rafaeli bari mu Kayanza. Nifuza umwaka mushasha abari Anubita Inzewe. Mwanabi ati Nobita Sukutora Bernard abaramukije. Nifuza umwaka mushasha abagenzi banje bari mu gihugu cya Somalia. Aimo uwo bitanda cyayi saba uti umwaka mushasha muze mu rwo byose. Uti ari gutora penari abatahije nkabaje nibwo umwaka mushasha abandi bagenzi baje bari mu bitanga cha Bujumbura. Uti gutora penari tingira mushaba mwumva ko arabara mu gice cyane gose, muze mugire umwaka mushasha mwiza. Abana gomba kuramuka akaba ari nk'abo ngabo ngira abandi basha banyumva abasanzwe banzi ku izina rya Sukutora Bernard.
Yego, none imigambi ufise muri uyu mwaka mushasha ni yihega Bernard?
Imigambi muri uyu mwaka tugiye gutangura twatanguye uyu munsi wa 2017 ni uko kuguma dushyira Imana imbere kugira idufashe igihugu cyacu bimwe gitera imbere, kugira dushobore kuronka amahoro arama mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Ni byiza cyane Bernard, urakoze cyane. Mwaka mushasha muhire kuri wewe no kubawe. Reka tubandanye, urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo twakire Kevin. Kevin, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Kevin, mwaka mushasha muhire, uduhamagaye uri?
watwese ingaha ibujumbura aho benshi cyo bujumburarira
wahimbaje ute none bonane
halo
bonane wahimbaje ute
akabremani tiza ndashimye imana ko biri koze
ni byiza cyane nduga kwijambo rero wifuriza umwaka mushasha abawe
nifurije umwaka mushasha ababyeyi banje abagenzi banje bose twahoze twigana kuri risese mark mu ngaga noa ari giteka Audrey ari muyinga Pacifique ari mu kihosha anamushikanje ari bubanza abagenzi banje bose baba mu kiundo ika abanje bose ku izina rya sadotv
ni byiza cyane none urafise ibyizigiro imigambi ufise muri uyu mwaka mushashaniye
umwaka mushije kubwo iwanje kuri uyu mwaka nifuza kwiga nkamenya icyifuzo cyanjye n'amagara meza
ni byiza cyane rwose urakoze cyane Kevin umwaka mushasha kuri wewe no kubawe kandi turabwiwe ku murongo kandi kuri internet ko Dr. Mediatrice Nibaruta mukinanira ari karadutega amatwi turakwifurije umwaka mushasha muhire Dr. Nibaruta ukubere wamagara n'imigisha myinshi muri uyu mwaka turagushimiye kubona uri kuratega amatwi radio Ijwi rya America muri ko mwumviriza Ijwi rya America isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kenyarwanda muri kumwe na Oriane Tanga ishaka mbandanyije kubifuriza umwaka mushasha muhire Radijwi rya Amerika tubandanye ku murongo twakire Innocent mwaka mushasha muhire uduhamagaye uri.
Ndi bujumbura.
Ego Innocent wifuriza umwaka mushasha muhire banje.
Ndashaka kwitwa mushasha muhire bandere ni Everine. Ndarukora umuryango wanje bose ndabifurije umwaka muhire. Harimo umubyeyi wanje yitwa Mpabonimana Generosa hariho mwene wacu bitaruka nawe ukiri gatoya Mbone Evariste Muganga abagenzi bose bari ngaho kuri Mendeve Simana Claudine Sandere Sandere Sarbena Sari Anima Nishikaru Kandahi Bujumbura Nishikaru Wota Azira Ebori Nishikaru Tunirao Kishike Lutka Azira Gwende nabandi bose banyumva abankunda n'abanyanka bose hari umuntu ngaha anyise nawe umuha akwita umwaka muhire bakunda
yego mushire ku murongo yitwa nde
halo
oui halo witwa nde
Evelyne
umwaka mushasha muhire fata akanya gato cyane wifurize umwaka mushasha abakunzi bawe no mukunzi wawe ga ni mukunzi wawe
yego no mukunzi wawe cyane ndo cyane
okay bandanya
ngaho hakujya mu Rwanda ndabona bene wa mwene wa Karinga oyi nyene mu nkambi mu Rwanda. Kwa kanda gano Australia n'umugabo we yitwa Imana Michel. Abana bose ba Claudine na ba Eric na ba Niyongere.
I am going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Reka tubandanye ku murongo twakire duhakanye na Ami. Ami uratwumva? Emi?
Ndabumva.
Emi duzijwi umwaka mushasha muhire.
Umwaka mushasha muhire namwe ijwi rya Amerika kandi abashimiye.
Urakoze.
Ni kontenga y'ibi mu kongo abyumvise nyine ni Kigali no mu Rwanda.
Mwahimbaje mute ahuri umwaka mushasha?
Uburyohe niko njya avuka twabiryoheye.
Uburyohe
ni uburyohe.
N'uburyohe. None wifurije nde umwaka mushasha mwiza?
Ndifurije umwaka mushasha cyane mwebwe mwampamagaye n'abanyamakuru mukorana bose harimo Thomas Kamirindi n'abakora kuri Tekinike. Ndifuriza umwaka mushya na papa na mama bari karonja hano ikagukirije inyamakuru. Ndifuriza umwaka mushya n'abana bose tuvukana yaba bari mu Rwanda n'abari hanze. Ndifuriza umwaka mushya n'abo dukorana harimo Sitade n'Ami Mari. I'm going to go to the hospital. Nabari mu nzu zaturutse muri Kongo ziri mu nkambi ya Kiziba by'umwihariko ndabizwa zijyanye iradiyo cyane. Wagira umwaka mujya muhire n'uwitwa Mwizerwa Emmanuel, hagira umwaka mujya muhire n'uwitwa Janvier, by'umwihariko abantu bose banzi izina rya Nsengayire, harimo n'abapolisi bakorera ahantu hitwa mu Irebero, harimo uwitwa Aregisi n'abagize umwaka mujya muhire bose n'abayobozi babo bapande bose mbifurije umwaka mujya muhire bazawuhirwemo bazabone amahirwe by'umwihariko mwese abanyarwanda bose nambe mudufasha kubifurije umwaka mujya muhire.
Urakoze cyane Ami, urakoze cyane umwaka mushasha kuri wewe no ku bawe. Katubandanye ku murongo twakire Boniface. Boniface uratwumva?
Yego ndabumva.
Umwaka mushasha mwiza Boniface, uduhamagaye uri?
Watwese neza na neza mpagaze i Bujumbura. Yego.
I Bujumbura ni hanini uhagaze he?
Njye mpagaze mu Kamenge mu Mirango. Yego.
Umwaka mushasha none. Komeza.
Yego watwese.
Yego.
Nataka kwifuriza umwaka mushasha natani sana umuryango wanje ego nabazeyi banje bari muri komine Nyanzarake
bavuga utuzina kugira ngo biyumve ko wabatashije
ego Sehemarine ego mwundi nawe hari ndabyibaza hanyuma nkifuriza mutoyi wanje ari Gitega Sazimana Celeste Odise ndiho kubwayo ari ngahe Bujumbura hanyuma umufasha wanje Uwimana Anita n'ikibondo canze Karabonamira Aureliene hanyuma n'abagenzi banje bose basanze banze izina rya Karabona na Kona bari ngahana cyane cyane Bujumbura aba ndabifurije umwaka mushasha uze tubere cyane cyane uw'amasa n'ubuki n'amahoro mu gihugu cyacu
hari imigambi mishasha none ufise muri uyu mwaka ngiye gutanguye
imigambi yari sanzwe hari ariko nuko nta buryo bwo kuyikoresha tuba dufite
ariko urizeye
ego
bizogenda neza
tugushyira imbere imitsi yose ego
ni byiza cyane urakoze cyane Boniface umwaka mushasha kuri wewe no kubaho
tukifuriza n'abatwara igihugu cyacu turabifuriza umwaka mushasha baba bari mu nzego n'abandi bikorera utwabo ego
ni byiza cyane Boniface urakoze cyane radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye kubifuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio indwi muri kumwe na Ariane Itangishaka bandanye muduhamagara mwifurize umwaka mushasha mwiza abanye
Bamasta troko bonze la bino na famina bino bona dia sika Mokuba mosali na bino zaga sunga bino kosali sabayuma Sepela tobina tokanisa bulane asika bamasta toko bonke la bino na famina bino bonane asika mokumba mosali na bino zamba sunga bino kosali sabayuma
Radijwe rya Amerika tubandanye ku murongo twakira abanyonyi biradijwe rya Amerika bifuriza umwaka mwiza inchuti za zabo nabagenzi babo tubandanye turi kuri Thomas Thomas uranyumva umwaka mushasha mwiza duzijwe Thomas nitukumva
yego tuzangire
eh none Thomas duhamagaye uri
mu Rwanda
umwaka mushasha muhire ngaho mu Rwanda wifuriza nde umwaka mushasha mwiza
Nuko mujeje ndabifurije umwana wanje kwa neza ari Yesu. Na mama ndiyere yamwana. Nuko mama mosa bibino. Nuko mujeje ari mu kayanza nyene. N'umutambukanyo wewe n'abana biwe bose. Nabo tukukana harimo abereke mazindi w'umwami na zake na kwizera nkaba ndabifurije mwaka mushyashya uzaba rero w'amakano hose
n'abandi
abo noge kwifurije mwaka mushyashya nabo turi kumwe no ino mu Rwanda nyene harimo Nduwayo na Chantari na Wazire nabo
urakoze cyane katubandanye ku murongo. Ego mwaka mushasha mwiza Esmake, turi kumwe ku murongo ndakeka ari muri Tanzania. Murongo wawe ni 254. Esmake, turi kumwe. Allo? Allo Esmake, uratwumva?
Allo?
Oui, Esmake, uranyumva?
Yego.
Esmake, duhamagaye uri?
Nairobi,
twabonye umurongo wawe ni Nairobi. Byifashe gute ngahi Nairobi, mwahimbaje mute mwaka mushasha?
Nairobi twabimbaje neza, cyane cyane ko azitegeko neza. Ego, ama ibindi nazo, programu ibirinde ni byiza.
Ego.
Ego kandi tukatwaga mba gushasha abantu bene bashobora ngaho mu Burundi. Ego tu yusubiza umaga mchasa kandi tulo kumwa dushima na iwagaruki izindura mateki. Ego.
Nane wifuriza nde umaga mchasa muhire bandi?
Bifuriza umaga mchasa papa alinga humu kijina. Yutuangeza ayo medari imbu yu muramza. Yutuangeza na wanawe ni wasu. Nini siku na wajenzi, nini wajie zeti ya ringa wa mkini ndo. Nini wajie eno wika zama, ringa mori oliwa. Ne?
Ego trakumva, bandanya.
Na hiri nito kriza nye imuramza, ringa wa mbuke, nini wika kriza alimuari kriza nye imuramza. Awose, wirambi, wajie mwa kamuhisi. Ego.
Ni vyiza cyane Esmake, ugira umwaka mwiza aho uri I Nairobi muri Kenya. Ego twifuje kandi umukunzi w'abarundi cyane Farias Fizo yari yifuje kwifuriza umwaka mushasha mwiza abarundi bose, ariko umurongo we wa telefone ntiwakunze, ariko yari yifuje kubatura kano karirimbo ka ndakumisinze. Mwumvirize Fizo Farias.
Yeah, this feels a baby.
Foto kawe harina ho bishika mwijoro nkakisegura bonawe yuko mwinzuzi twahurira
ako karirimbo ni ndakumisinze karirimbwe na Farias Fizo we bita Fizo umuririmbyi w'umurundi abifuriza mwese umwaka mushasha mwiza. Yari yifuje kuvivugira ku murongo wa telefone ariko ntitwashoboye ku murongo ntibyakunze, ariko ndafatiye kano kanya rero nanje kubifuriza umwaka mushasha muhire uzobabere w'amatano ubuki. Ndashimiye mwe mwese mubandanye mwumviriza radijwi rya America, mwese ndabashimiye cyane gose kandi kwizina ryanje n'ya bagenzanje hano kuri radijwi rya America, cyane cyane Fatuma Kalalali Masi yamfashije mu buhinga bw'ivyuma, nawe nyene ndamushimiye umwaka mushasha mwiza yari yo yani tanga ishaka.
Sinzira umutima wanjye karuka arigiye morangira matitane ibaza ko wewe wowe warahindutse gira ko tari byo gira ko gifise kagafoto harina ho wishika mwijoro nakisegura ndabe yuko mwizo si twahurira kuko minsi yabaye myinshi na urabizi ibisatima biri mukundi cyane binusange sincere.